Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi ni Kinyarwanda turabaramukije mwese muduteze amatwi turi ku munsi wa mbere itariki 27 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2019 n'umwanya w'ibiganiro byacu byo muri aka gatondo muri kumwe na Louise Bigirimana kuri micro aho tugiye dutangure n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi amakuru mu karere muza kubandanya kuyashikirizwa na mugenzi wacu Fideli Niyongabo. Ibisasu bibiri bikomeye byaraturitse i Kathmandu ku murwa mukuru wa Nepal bihitana ubuzima bw'abantu bane kandi hakomereka abandi bantu bashika indwi harejo ku munsi w'Imana. Naho atamuhari n'umuremanga ko wabikoze igipolisi gikeka umuhari w'abakomuniste utemewe n'amategeko ko ari wo wabikoze. Igipolisi gishikiriza ko cyatanguje amatohoza kuri ibyo bisasu byakurikiranye haciye ikiringo cy'isaha imwe. Uwo muhari wiyo nkoye ku mugambwe w'aba maoiste wagwanyije leta kuva mu 1996 gushika ku mwaka w'2006. Sentare nkuru muri Iraq yaraciriye urubanza rwo gufa abafaransa batatu yasanze bagirizwa kuba barifatanije n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Babaye abafaransa ba mbere biyunze n'uwo muhari baciriwe urwo gufa muri Iraq. Uru rubanza rutanguriye izindi z'abanyamahanga baharurwa mu majana bafashwe inyuma y'aho umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu utakarije ikirindiro cya nyuma warimwo mu gihugu cya Siriya mu mwaka uheze. Ku munsi wa mbere w'indwi irangiye uwundi mugabo w'umufaransa hamwe n'umugore w'umudage baraciriwe umunyororo wo guherayo muri Iraq kukuba barifatanije n'uwo muhari. Raporo y'ishyirahamwe riharanira agateka ka zina muntu Amnesty International yasohotse mu kwezi kwa kane igumiza Iraq mu bihugu bitanu ku isi bya mbere bihanisha abantu igihano cyo gufa. Ibihumbi by'abanyororo muri Turukiya ejo ku munsi w'Imana barahagaritse yegeregere yo kudafungura bari bamazemo iminsi 200 kugira basunike igihugu cya Turukiya kurekura umukuru w'umugambwe PKK w'abakozi b'abakirde Abdullah Öcalan. Imbohe zirwanira ziharurwa hagati y'ibihumbi 2 na 3 mu mabohero muri ico gihugu cya Turukiya bari bagize urunani muri iyo yegereyegere. Umugambwe PKK wagenywe nk'umuhari w'iterabwoba na Turukiya, ubumwe bwa Buraya hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akamo ka Öcalan ko guhagarika yegeregere yo kudafungura kabaye mu gihe himirije amatora i Istanbul muri ico gihugu cya Turukiya. Abakurikiranira hafi ibintu bavuga ko iyo ngingo yoba ihishije umugambi w'ibiganiro vy'amahoro bishasha inyuma y'imyaka 4 leta hamwe na Öcalan bahagaritse ibiganiro. Muri Afrika naho abantu bashika kuri 30 barafuye abandi bashika ku 200 baraburwa irengero harejo ku munsi w'Imana inyuma y'impanuka y'ubwato yabereye mu kiyaga mu burengero bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo nkuko bishikirizwa n'umukuru w'igisagara byabereyemo. Umukuru w'igisagara cya Iningo ariwe Simon Mbo Wemba yashikirije ko hamaze gutorwa ibiziga 30 bigizwe n'abagore 12 abana 11 hamwe n'abagabo 7. Yongeye ko avuga ko ubwo bwato bwarimwo ingenzi 350 aho 183 aribo bamaze kumenyekana ko barokotse. Iyo mpanuka yabaye ku munsi wa 6 mu kiyaga citwa Mai Ndombe Mukuru w'ico gisagara avuga ko igitigiri cy'abafuye cyatangajwe ari mfata kibanza ko gishobora kwiyongera mu gihe bobura abandi. Iyo mpanuka ikurikiye iyabaye mu kwezi guheze aho abantu bashika 167 bafiriye mu mpanuka zibiri nkizi z'amazi, ibyatumye perezida w'ico gihugu Felix Tshisekedi ategeka ko ingenzi zigendera mu bwato zitwaza udukoti dutuma batazama. Intumwa za leta ya Venezuela hamwe n'abatavuga rumwe nayo barasubiye muri Norvege mu biganiro bigamije gutorera umuti uruhagarara rwa politike muri ico gihugu cyo mu manuko bw'umugabane wa Amerika. Leta ya Norvege ivuga ko izofasha muri ibyo biganiro bitekanijwe muri iyi ndwi. Intumwa z'izo mpande zibiri zitumvikana mu bya politike zari zaragiye muri Norvege mu ntango z'uku kwezi, ariko ibiganiro bivugwa ko byagoranye kuko abasirikare banse kwitaba kamo kari katewe na Juan Guaido kabasaba kugarariza perezida Nicolas Maduro. Mushikiranganji wa Irake ajejwe imigenderanire n'amakungu Mohamed Javad Zarif yabwiye amenshi makuru mu rugendo rw'amasaha 48 yarimwo i Baghdad ku gihugu ciwe Iran kizokwishura kuco yise ibikorwa by'agasomborotso ka Leta z'Ubumwe za Amerika mu bijanye n'ubutunzi hamwe n'ivya gisirikare, ariko yemeza ko bazobandanya kubahiriza amasezerano yo muri 2015 ya nucléaire. Mugenzi we wa Iraq Mohamed Ali Hakim nawe yavuze ko Baghdad iteye kubiri n'ibihano Amerika yafatiye igihugu cha Iran, ariko ku gihugu ciwe citeguye kuja hagati y'izo mpande zibiri igihe gikwiye ngo gishitse. Urwo rugendo rw'amasaha 48 niguwa mushikiranganji wa Iran na jejwe imigenderanire na makungu ya rubaye inyuma y'imyerekano ya bamwe muri Iraq basaba inyishu y'amahoro muri ico gihugu.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho abanywanyi batatu b'umugambwe SNL barimwo uwutwara mu ntara ya Karuzi batawe mu mvuto ku munsi wa gatandatu. Bagirijwe gukora inama itemewe, ariko indongozi z'uwo mugambwe zirabihakana zikemeza ko amaketa amenyesha inama barimwo yari yarungikiwe abajejwe intwaro n'igipolisi. Abo banywanyi biyongera ku bandi batari bake bapfunzwe mu ntara ya Rumonge. Ni inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika musomegwa na Eloge Wilkanez.
Natamara mpama twari umugambwe SNL mu ntara ya Karusi hagati yashira ubuseruko bw'Burundi Ilere Banyansekera munyamanga wawo muri iyo ntara n'undi munywanyi yitwa Baudouin bahagaritswe kuri uyu wa gatandatu ku muhingamo. Bafashwe bari ku hotel yitwa Loge Raf iri ku mugwa mukuru w'iyo ntara, bakaba bari bagiye kugira inama yerekeye ibikorwa by'uwo mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi urongowe n'icegera cambere c'umukuru w'inama nshingamateka Gaton Rwasa. Ubu bafungiwe mu gashoro k'ipolisi. Bonaventure Nsengiyumva mukuru rwarwa rwa SNL mu ntara ya Karusi yabwiye itangazamakuru makuru ko bagirizwa kugira inama itemewe. Anemeza ko bafashwe n'umukuru w'igipolisi kijejwe amatohoza muri iyo ntara ku itegeko rya Mustanteri wa Buhiga Euphrasie Ntakarutimana. Ariko Nsengiyumva asigura ko bitangaje kubona abagabo batatu batabwa muri yompi kandi bari batanze amakete amenyesha inama yabo ku bategetsi no mu gipolisi. Avuga ko ihagarikwa ryabo rinyegeje imvo za politike, agasaba ko barekurwa atakirinze gusabwa. Abanywanyi ba SNL biyongera ku bandi bagera kuri 12 bafungiwe mu busho mu ntara ya Rumonge mu manuko ubushire uburengero. Muri bo harimo Emmanuel Manirakiza twari umugambwe muri zone Gatete muri komine n'intara ya Rumonge. Yahagaritswe ku igenekerezo rya 15 ku kwezi, ari kumwe n'abandi banywanyi batatu b'umugambwe SNL bafatiwe muri zone Gatete nyene. Nabone bagirizwa kugira inama zo mu kinyegero. Abo bakwije igitigiri c'abanywanyi ba SNL mu Rumonge bari bafungiwe mu busho ico gihe 12 na babiri bari mu ibohero rikuru rya Murembwe riri muri iyo ntara nyene. Muri iyi ndwi turiko tubarangiza mushikiriza manza wa Repubulika mu ntara ya Rumonge yarekuye abo babiri bari bamaze ukwezi kurenga mu ibohero rya Murembwe, bakaba bari bajanyweyo inyuma y'ukwezi bafungiwe mu gashoro k'igipolisi. Abiyongera ku misoro itandatu ifungiwe mu gashoro k'igipolisi Ngozi mu buraruko bw'Uburundi kuva ku wa 13 ku kwezi, inyuma y'iminsi 8 bari bamaze mu gashoro ka komine gashikanwa yo muri iyo ntara nyene. Nubwo bagirizwa kugira inama amazi temewe indongozi za senere ku rwego rw'intara zivuga kwico cyitwazo kidafashe narijya umwe wese yafatiwe ukwiwe mu mihana itandukanye iruhande yaho mu ntara ya Kirundo mu ntango zo kukwezi hari hahagaritswe abanywanyindwi ba senere harimo urongoye uwo mugambwe ku rwego rw'intara mu nyuma bahavuye barekurwa mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushyira ubuseruko naho ubabanywanyi ba senere bagera kuri batanu babarizwa mu ibohero rikuru ry'iyo ntara bafashwe nyuma yo gutana mu mitwe mu mpera z'ukwezi kwa kane hagati y'urwaruka rw'uwo mugambwe n'imbonerakure z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ahitwa Rukira muri komine Butihinda mu ntara ya Muyinga nyene Eroje Urika Neza Nairobi Ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije umuhari Pan African Movement wateguye inama mpuzamakungu yo guhimbaza umunsi wahariwe ubwigenge bwa Afrika Celebration de la Journée de la Liberté Africaine mu rurimi rw'Igifaransa bagaragaje ko Afrika idashobora gutera imbere mu gihe akibonekeza ibihugu bihana imbibe bifitaniye ingorane z'imigenderanire ni nkuru y'umumenyesha makuru wacu Pierre Claven iyo nkuru ari Kigali
Umuhari uharanira ubwigenge busesuye bwa Afrika Pan African Movement ubona ko intambwe ikiri ndende kugira ngo ibihugu bya Afrika biharanire gutera imbere kwavyo bidatamiswe jambo n'ibihugu bya rutura ku isi bitunze Protais Musoni atwarishamwe y'uwo muhari mpuzamakungu mu Rwanda avuga ko icangombwa ari uburongozi bwiza n'umutekano
turageraho umunyafrika yumva ari umunyafrika abenshi rwacyo uracyumvira umunyarwanda mbere yuko ubu umunyafrika ndarumva ari umugande mbere ko umunyafrika ni we nitugira ku rwego twumva turi abanyafrika noneho tugafata ibyemezo by'ineza umunyafrika bizatuma n'ibindi bishoboka icyangombwa ni ukuyobora uyoborera abuyobora ni abaturage bantoye ngiye gukorera ntugire ubusiga inyuma tukikuramo no kumva iteka yuko uyobora ari wo ukora wegine iyo mutekano n'amahoro bidahari nubwo waba ufite ibitekerezo bimeze bite kuramba ko ikintu wakoraga ntabwo kibaho
umwe mu bitabye inama yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahari ubwigenge bwa Afurika abona ko inzitizi zikiri nyinshi afatira ku bihugu bitatu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko u Rwanda u Burundi n'Ubuganda bisangiye imbibe n'akarere ariko imigenderanire yabyo ikabicumbagira
ukareba nk'ibihugu byacu bya East Africa byose bigifitanye amakimbirane harimo utuntu n'utundi n'ubundi nazibana zidakomanyije ndabyemera ariko kandi biranashoboka yuko byagerwaho igihe n'igihe abayobozi bacu bagera ku meza bagahuza hakabamo noneho kubahana kw'ibihugu bakanibuka yuko duhuza kuri byinshi nubwo uyu munsi usanga dutandukanijwe gusa n'ibyo umwera yifuje kuko yaraje akavuga ati Kongo nipasuriye hano umwebwe ubuganda mupasuriye hano ntabwo bikuyeho yuko ari abanyarwanda bagumye muri Kongo hari abanyarwanda bagumye muri Tanzania hari abanyarwanda bakatiwe inyuma y'umupaka ahubwo twakagombye kureba icyo dupfana kurusha icyo dupfa
mugenzi we wewe abona ko abanyagihugu bato bato aribo bahahurira n'ingaruka mbi z'uko kutumvikana yamara kuri we amazi ntararenga inkombe ahubwo ababijejwe bakwiye guhagurukira ibibazo bihari
biragoye nk'uko bivuze kubera ko mu bigaragara iyo umuntu dutandukanijwe n'imipaka n'ibiki byose uba wumva ko usa n'utandukanye n'umuntu ariko tumaze kumva ko twese turi bamwe twese tugakorera hamwe biroroshye kugira ngo urugendo rukomeze kandi ni ibintu bitagoye cyane usibye na East African Community na Afrika yose dushobora kuba abantu bamwe ntabwo navuga ngo namakimbirane ni ibintu bitaragenda neza ngo tubyumve kimwe tugende mu murongo umwe urubyiruko uruhare rwacu rwa mbere imbaraga zacu tukazishyira mu byo dukeneye ko bihinduka aho tubona bitagenda neza tukabivuga dushyize amanga
umushikiranganje w'u Rwanda ajeje imigenderanire Richard Sezibera yamenyesheje ko mu myaka itatu iheze hari hakozwe utwigoro twinshi kugira ngo Afurika itere imbere
the continent of free trade area working there is a sense of urgency and people
avuga cyane cyane amasezerano yo guhanahana ibidandazwa muri Afurika hagabanijwe amakori n'amatagisi yatewe ku mukono mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2018 ayamaze kwemezwa n'ibihugu 22 bikenewe kugira ngo atangure kuja mu ngiro amasezerano yo guhuza ikirere mu byerekeye gutwara abantu n'ibintu mu ndege kugira ngo amakori n'amatagisi menshi ntasubire gutwagwa n'ibihugu bya Buraya haranatangujwe kandi na pasiporo nyafrika imwe kugira ngo yorohe ndetse abantu kwishyira no kwizana ku mugabane wa Afurika ategisigaye ubu no kubishyira mu ngiro
implement.
Yamara Protemusoni atwara Pan African Movement ati biracyagoje kubera ibihugu bimwe bimwe nk'ibya Afrika y'ubuseruko bikirabana ayingwe.
Iyo hatari ubwumvikane mu bakwiriye gufatanya ibyo mukora biradindira, ibyo rwose ni ngombwa. Ni nayo mpamvu umuntu atakwicara avuga ngo nka Pan Africanist, ni uguhora iteka umuntu ashakisha ngo abantu bayakumvikana bate. Kandi kumvikana neza ni ukurenga inyungu zawe ukareba n'izundi, noneho ukareba n'izo musangiye ko arizo zatera imbere zikazagera. Nta bwumvikane, nta gufatanya, nta gufatanya abakudindi.
Itariki 25 ukwezi kwa gatanu yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwa Afurika wavuye ku itariki havukiye ko ubwa mbere ishyirahamwe rihuza ibihugu bya Afurika, Organisation de l'Union Africaine, mu mwaka w'1963 i Addis Abeba muri Ethiopia. Ibihugu 32 nivyo byari bimaze kuronka intahe yo kwikukira icyo gihe. Mu mwaka w'2002 iryo shyirahamwe ryahindutse umuryango w'ubumwe bwa Afrika, Union Africaine, ugizwe n'ibihugu 55. Pierre Clave Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Muwandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abanyagihugu barenga 30,000 bo muri teritwari ya Fizi, intara ya Kivu yo mu Manuko, bateshejwe ivyabo n'intambara n'imigwi yitwaje ibigwanisho imaze indwi ibiri ibera mu nkengera za komine ya Minembwe, bageramiwe n'ibibazo vy'inzara no kurara hanze. Ivyo bitangazwa n'amashirahamwe yigenga akorera mu misozi miremire ya Minembwe. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo ari mu Minembwe.
Amoko y'abapfu rero, abanyamurenge, ababembe ndetse n'abanyintu batuye mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe gaherere mu birometero birenga 350 n'umujyi wa Bukavu, usanga hari abahungiye hamwe iyi ntambara, abandi nabo basabana bisanzwe. Ariko iyo uganiriye na buri bwoko bukwereka yuko atari bwo bwatangije intambara yatumye 140,000 by'abaturage bihungaho byari bituye, ndetse n'imihana igera kuri 60 irasha nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe rya OCHA. Mu ruzinduko Ijwi ry'Amerika ryagiriye muri aka karere, twagize amahirwe yo kuganira n'aya moko atandukanye. Buri bwoko bukurura bwirozaho ko atari bwo bwatangije iyi ntambara yari imaze ibyumweru bigera kuri 2 muri sekiteri ya Tanganyika, Itombwe, Rurenge ndetse na Nganja, Bikino, Mitabu no mu bwoko bw'abanyamurenge.
Tubona iyi ntambara yaratewe n'abantu bitwaje ibirwanisho nk'abamayimayi, kuko hari amaudio twafashe mu by'ukuri ku mugaragaro abantu bose bari afite ya kutumba ahamagara ababembe, abapfurero n'abanyintu, ivuga ngo bahaguruke batore amacumu, amashenye n'imipanga, bakoresha intwaro zose zishoboka kugira ngo batsembesembe ubwoko bwacu badukuri. No dufite n'izindi nzandiko z'umudepite bita Kaliba Pardone, yanditse yamagana avuga ko ntibashobora kwemera ko komine ya Minembwe ibaho. Iyo bavuga ko ngo bagiye kubanyaga ubutaka bwabo, ahamagara bene wabo ngo bahaguruke baturwanye bivuye inyuma. Twebwe tukabona ko mu by'ukuri ibi ni byo byateye intambara yose.
Ku ruhande rw'abapfu rero n'ababembe ndetse n'abanyintu, twagize amahirwe kuganira nabo, bashira imbere urupfu rwa Shef Kawazanya Kwana, wishwe n'abagwanyi ba Gumino bayobowe na Colonel Semahurungu tariki ya 4 y'ukwezi kwa gatanu 2019, ko ari we wabaye imbarutso y'iyi ntambara.
Tuyonka banyintu igihe bafashe umuntu mu isoko, mbo abahungu bararakara, ni gute umwami wafata mu isoko agakubitwa mu bandi bami bahari, ta mwami umuvugira, ta undi umuvugira, abahungu nabo bama barakara barakaye, bama baza ngo bagiye kugwana nababo n'abatwigwaneho cyangwa bagumina. Cyo iyo ndambara iherera ku ndondo, mu minsi itari mikeya ija kushika mu karingi, tutazi ko yaje mu karingi ivuye ku ndondo. N'ubu ngubu insekirite iracyari mu karingi, inzu zarahiye zose.
Biragoye kumenya icyaba cyarateye neza iyi ntambara, kuko usanga abaturage mu moko atandukanye bahungira hamwe, abandi nabo mu mihana itarahiye bakaba bagituranye, kandi abagwanyi babo mayimayi na twigwaneho ndetse na Gumino baranyuze mu mihana yabo ariko ntibayitwika.
Tuvuga ngo ku rugero rw'abasimwenda bitombwe, abo bantu bashatse amahoro mu buryo n'uyu munsi bari kumwe bafatanye kuboko n'ukundi n'abanyamurenge kugira ngo bashakishe amahoro kwa Shefu Kilima. Hakaba uruhande rwo mu Gashasha, ababembe baho hantu n'abafurero baho ngaho bifuza amahoro, n'ubu ngubu barafatanye ukuboko n'ukundi kwa Shefu Sabikamiro. Ejo bundi nahageze nsanga umubembe n'umunyamurenge bicaranye ku irondo.
Rusingizwa Bitebetebe ari mu bagize societe civile yo mu Minembwe, ibo basanga izi ntambara zaratewe n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abanyamahanga iri muri kano karere yihisha inyuma y'amoko kugira ngo igisirikare cya Kongo cyoye kuyirasa.
Izi ntambara ni zizanwa n'imitwe yitwaje intwaro tutazi yavuye, imwe yavuye mu bindi bihugu, niri mukuduteranya kaduteranya ikica abanda ugahaci kaza kugira abandi ko aribo baje kwica nuko niyo yaduteranyije
umuyobozi wa komine ya Minembwe Gade mukiza nzabinesha nawe yemeza yuko bagwanyi b'abanyamahanga bari minyeshamba z'abarundi bagaragaye muri izi ntambara bari kumwe n'abagwanyi babo mayimayi
makuru batubwiye ejo bundi nuko mu ntambara yo mu gipupu yo muturambo batwika turambo bagaragayemo abo barundi kandi bari benshi kwari ndetse ari nabo bariko barwana ayo na makuru batubwiye ubanze ari abare ditabara gusa nyine biragoye gutandukanye sinzi neza ariko abashatse kutubwira ko ari abare ditabara
umumenya yuko amuko y'abafurero abanyintu ndetse n'ababembe muri izi ntambara zabaye abagwanyi babo mayimayi n'abarundi bare ditabara bagiye bagwana mu ruhande rwabo mu gihe abagwanyi ba gumino natwigwaneho ndetse n'inyeshamba za kayumba ibo bagwanaga mu ruhande rw'abanyamurenge vedatse ngabwo ku bw'ijwi rya Amerika mu Minembwe mu ntara kivu y'amajyepfo
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu giye imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio ijwi rya Amerika radio ya
Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Burundi hariko haraba ihiganwa ry'abaririmbyi mu gihugu cyose ryatangiye ku itariki 23 z'uku kwezi kwa gatanu. Twaganiye na Freddy Kwizera ayoboye ishyirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi Amicale des Musiciens du Burundi ku byerekeye iryo higanwa. Atangura avuga ku bateguye iryo higanwa n'icyo bashaka gushikako.
Abateguye iri higanwa ni Rahodi. Ahudumia tegui higanwa kugira ngo nishobore gushyigikira abaririmbyi mu mbabirano yabo niyo ryateguye ihiganwa bita Pre Music kugira ngo bashobore gushyigikira abaririmbyi mu mbabirano zabo hashobore kuboneka umuririmbyi asumbije abandi ama agacaronka agashimwe akomeye cyane
nijya mbere ihiganwa nk'iryo riba mu gihugu
Oya cyambere ngira nihenze ashobora kuba ari kante medition ashobora kuba ari nka 4e medition nihenze 4e medition
Iyo higanwa riba mu ntara zose zigize Burundi
Yego ni higanwa riba mu ntara zose z'igihugu intara 17
Nabahe bari higanwa mwo muri abo bacuraranze
Urumva intara yose ba barahamagarira aba abaririmbyi kuza kwiyandikisha ama bagaca baturamo babiri akaba ari bo baca baserukira iyo ntara mu rwego rw'igihugu ni ukuvuga mu nyuma hazoca haba ikintu bita demi final hamwe na final ama hakazoca hatorwamo abantu ngira bashika bane cyangwa batanu
mbona ari ihiganwa iyo riteguwe bararyirukira bararyijukira cyane
cyane gose abaririmbyi baragitabiye gose kandi urabona yuko bateye imbere gose kuko hari igihe bariko barahiganwa bararirimba gushika naho umuntu yibaza ati mbega abashe uwa mbere ninde cyangwa uwa nyuma ninde kuko usanga bose baririmba neza gose uva ko babyitabiye gose kabisa
muri abo bacuraranzi n'abacuraranzi bacuraranga mu buryo butandukanye ari abacuraranga mu buryo bwa kera bakoresheje nk'ibikoresho bya kera n'abakoresha ibikoresho bigezwe ko
barimo bose baravanze hariho abavuga ibyuma no kuba bakora amakaraoke barimba amakaraoke bakoresha ibyuma bimwe bita live hariho n'abandi bagira basohora indirimbo zabo mu matijo gusa bamwe twita abagira ama playback bose bahurira hamwe bose akaririmba indirimbo yumvamo ashoboye amajiri igakira aba ingene selection muri abo aba batumbije abandi
iryo higanwa rizomara igihe kingana iki
iri higanwa ni higanwa rizomara iminsi 17
kaba ryatanguye ryari
rikaba ryatanguye le 23 tariki 23 ukwezi kwa gatanu
hari abamaze gutsindira iryo higanwa bavuyemwo abacuraranzi babandanya kubigira umwuga canke biherera ngaho iryo higanwa rirangiye
oya hariho umugambi iyo umwartiste yashoboye kuronka ikibanza cyiza mutuvuge ku wa mbere hariho uvuga projet eteguwe na Bravo Dinyene yo guca bamushigikira mu bikorwa byose bya misi yose uvuga byo gusohora album muri studio bakamubwira ikintu bita management birimo n'izi bakanamuforma kugira ngo ashobore guproduza album imeze neza bimwe bita mu gifaransa les mesures d'accompagnement gushyigikira umwartiste mu kuba ziwe
mu kurangiza muri make umuziki mubona wifashe gute mu Burundi mwe muyobora iryo shyirahamwe ry'abaririmbyi mu gihugu
nukuri ko icyo nababwira ni uko umuziki muri iki gihe mbona wifashe neza cyane kuko iyi promosi turiko turagira kijya mu makomini atandukanye tukavuza indirimbo z'u Burundi turabona neza yuko abanyagihugu ubu basigaye babiririmba indirimbo za nouvelle generation rwaruka rw'ubu indirimbo zabo abanyagihugu barazumvise kandi barazizi baraziririmba kandi bararyoherwa nk'uko twamaze ko turabona no mu ma province donc hagati ku ma province du centre aravuzwa concert hakaza ba ambassadeur ba pro musique harimo Farias hamwe na Satbi hamwe na Miss Erika baravuza kabona nyine abanyagihugu ko indirimbo bazizi neza bazimetse bavuga yuko umuziki w'u Burundi uri kuratera imbere muri nouvelle generation.
Murakoze cyane yari Freddy Kwizera ayo ishyirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi twari ko tuganira ku ihiganwa ry'abaririmbyi ririko riba mu gihugu cyose cy'u Burundi muri iki gihe iyo higanwa rikaba rishyigikiwe n'ishyirahamwe Brarudi turabashimiye kuri iki kiganiro murakoze
namwe.
Ibiganiro bya Radio Isi d'Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Ku makuru y'inkino yo mu karere k'ibiyaga binini twumvirize mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda atubwire kuri shampiyona y'umupira w'amaguru ku rwego rwa division ya mbere ahigeze mu Rwanda.
Mu mupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda isigaje umunsi umwe gusa ngo irangire. Mu mpera z'icyumweru gishize habaye imikino yo ku munsi wa 29 ari nawo ubanziriza wa nyuma. Kwa gatanu ku kibuga cy'Inyakarambi mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba ikipe ya Lyon Sport yanyagiye Kirehe FC ibitego 4 ku busa ihita yuzuza amanota 69 yayihesheje igikombe cya shampiyona nubwo hasigaye umukino umwe wo ku munsi wa 30. Mu yindi mikino yabaye kwa gatanu Gicumbi FC yatsinze AS Muhanga ibitego 3-2 kuri stade y'Igicumbi Mukura Victory Sport itsinda Etincelles FC igitego 1 ku busa kuri stade Umuganda i Rubavu. Kuri stade ya Kigali i Nyamirambo ikipe ya AS Kigali yaguye miski na Police FC banganya ibitego 2-2 Musanze FC inganya na Bugesera FC igitego 1-1 kuri stade Ubworoherane mu Ruhengeri. Ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino 3 kuri stade Umuganda i Rubavu ikipe ya Marine FC yanganyije na Sunrise ubusa ku busa Kiyovu Sport nayo inganya na Magaju FC ubusa ku busa kuri stade de la Mitie kumumena. Kuri stade ya Kigali i Nyamirambo ikipe ya Espoir FC yatsinze APR FC ibitego 2-1 kugeza ubu nyuma y'umunsi wa 29 w'imikino ikipe iri ku isonga ni Rayon Sport ifite amanota 69 ikaba yaramaze kwegukana igikombe cya shampiyona. Ku mwanya wa kabiri hari APR FC na manota 62. Ikipe ya gatatu ni Mukura Victory Sport ifite amanota 58. Ku mwanya wa kane turahasanga Police FC na manota 50. Kiyovu Sport ikaza ari ya gatanu na manota 43. Ikipe ya gatandatu ni AS Kigali ifite amanota 39. Espoir FC ikaza ari ya karindwi nayo ikagira amanota 39. Etincelles FC ni ya munani na manota 36. AS Muhanga ikaba ya cyenda ikagira amanota 35. Ikipe ya cumi ni Marine FC ifite amanota 35 nayo. Sunrise ikaba ya 11 na manota 33. Ikipe ya 12 ni Musanze FC nayo ifite amanota 33. Bugesera FC ikaba ya 13 na manota 32. Ikipe ya 14 ni Gicumbi FC na manota 30. Ku mwanya wa 15 hari Kirehe FC na manota 27. Ikipe ya 16 ari nayo ya nyuma ni Amagaju FC ifite amanota 18 n'umwenda bitaga 25. Kwa gatandatu w'iki cyumweru twatangiye tariki ya mbere y'ukwezi gutaha kwa gatandatu hazakinwa imikino y'umunsi wa 30 ari na usoza shampiyona y'uyu mwaka. Mukura Victory Sport izahura na Gicumbi FC kuri stade Huye i Butare. Kuri stade Kamarampaka i Rusizi Espoir FC izakira AS Muhanga. Ikipe ya Sunrise izahura na Etincelles FC kuri stade Amabati i Nyagatare. Police FC ikazakina na APR FC kuri stade de la Mitie kumumena. Amagaju FC izakina na AS Kigali kuri stade Nyagisenyi i Nyamagabe. Bugesera FC yakira Kirehe FC ku Kicukiro. Musanze FC izahura na Kiyovu Sport i Musanze kuri stade Ubworoherane. Kuri stade ya Kigali i Nyamirambo Lyon Sport izahura na Marine FC. Nyuma y'uyu mukino Lyon Sport izahita ishyikirizwa igikombe cya shampiyona yatsindiye. Hagataho Amagaju FC yarangije kumanuka mu kicoro cya kabiri, ikipe ya Kirehe FC nayo ikaba iri mu kaga gakomeye ko kuzayiherekeza. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twatubafitiye kuri isaha haniyo bigarukiye kuri radio Ijwi rya Amerika. Mwakoze kudutega amatwi, mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.